Inyuma y'ibitero ku makamba 4 ya gisirikare cy'u Burundi kugenekereza rya 11 ukwezi kw'12 mu mwaka uheze wa 2015 havuzwe byinshi bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta abanyagisagara eka nabo mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yabaye mu gihugu canke imva makungu bagirije inzego z'umutekano kw'inyuma y'ivyo bitero zagandaguye inzira karengane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo leta y'u Burundi ibicishije kumushikiriza amanza kizigenza wayo yaciye igena umugwi ujeje gukora amatohoza uwo nawo uza warangije gikorwa wari ujejwe. Icegeranyo c'uwo murwi cerekana ko abishwe mu gihe c'iyongwano barabagwanye, ariko ko hatamenyekanye izina ry'umurwi wabo n'abawushinze. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yashize ahabona icegeranyo c'uwo murwi arabisigura.
Abagwanyi bapfiriye mu makaritsi atandukanye bari bambaye umwambaro w'igisoda canke w'igipolisi. Benshi muri abo ntibashoboye kumenyekana, baciye rero bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi yo mu Kanyosha na Mpanda. Abagwanyi indwi nabo bashinguwe n'abajeje intwaro imukiki, uwundi umwe ashingurwa imujejuro. Abagwanyi nabo bamenyekanye barashikirijwe imiryango yabo iraheza irabashingura.
Twashatse kubaza umushikiriza amanza kizigenza wa Republika igitigiri c'abapfuye bagashikirizwa imiryango yabo kugira ibahamba n'iteka, ariko ntiyashinye kwishura ibibazo by'abamenyesha makuru. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika arabishuza ariko abagirije inzego za leta ko zagandaguye abanyagihugu bagaheza bagahambwa mu kivunga. Adomo Rutoke muhariteka uharanira agateka kazi na muntu na Amnesty International ayo mashirahamwe ayagiriza kuba aterekanye ikinogo rusangi cyo kumutakura abitwaje ibigwanisho. Umushikiriza amanza Valentin Bagorikunda avuga ko bica bagatamwo abatemera ibikorwa vyabo.
Bivugwa naho ko hari ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bapfiriye kwigenekerezo rya 11 kwezi kwa 12 mwaka uheze. Ivyo bivugwa nta fatiro bifise. Ahavuzwe hose n'amashirahamwe amwamwe amatohoza yarakozwe arerekana neza ko ata kinogo rusangi na kimwe kihari. Ariko ikinogo gihambwemo abantu benshi bishwe mu migumuko mu mwaka uheze carabonetse kumutakura kwigenekerezo rya 29 Ruhuhuma mwaka 2016. Ico kinogo kikaba kitari cavuzwe mu vyegeranyo vya rigiteka canke Amnesty International.
Muri ico cegeranyo kandi havugwamwo abagwanyi bishwe muri komine Mukike y'intara Bujumbura hari kuri iryo genekerezo nyene rya 11 kwezi kwa 12 muri 2005. Abo nabo bari bahagaritswe bagerezwa kuba bari mu bateye ikambi y'umujejuro iri muri komine Mugongomanga. Umushikiriza amanza Valentin Bagorikunda ashikiriza ko abo bahavuye batogwa ibiziga bukeye. Ivyo rero bikaba bigiye kubazwa abari bahagarariye umutekano muri ako gace.
Imujejuru harafashwe abagwanyi indwi mu nyuma bakaba batowe ibiziga mu buryo butumvikana. Nico gituma haciye hugurwa dosiye RMPG amajanuro 13 agakwego BGB kuri Sugwavuba Jean Bosco yatwara ikirindiro c'abapolisi igwibaga na Major Gahomera Marius kubijanye n'ubwo rufu kugira umuco kugaragara.
Mu ntambara zabaye kugenekereza rya 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2015 amatohoza yakozwe n'umugwi washinzwe n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yerekana ko hapfuye abagwanyi 79, abasirikare 4 n'abapolisi 4. Abagwanyi bagera kuri 87 nabo barafatwa harimo umwe yakomeretse. Ico cegeranyo kikavuga ko abo bafashwe bafungiwe mu ibohero ry'Imuramvya. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.